mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe miganiro vino genekerezo rya 20 ukwezi kwindwi muri 2018 hano muri studio ndwi muri kumwe na Joy Diane nahazengiye kuremesha ikiganiro muri isanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves ko ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com abakunda ijwi rya Amerika mushobora gusanga ibiganiro bimwe bimwe n'amakuru yacu kuri Facebook vewa radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jeni mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ingingo y'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi buza umwigeme yatwaye inda akiri mu ishuri kubandanya amashuri asanzwe atarayo imyuga ikomeje kuvuga ko ibitari bike mu gihe uruhande rumwe rubona ko ari ingingo izotuma inda zisamwa hataragera zigabanuka hari urundi ruhande rwemeza ko ije gusubiza inyuma uburenganzira bw'umwana w'umwigeme mu rwete amashamwe atanu harimo yaharanira agateka k'abana muri rusangi haharanira iterambere ry'umwana w'umwigeme nayo abapfasoni bize amategeko mu Burundi bandikiye inama nshingamateka ejo basabye ko ico kibazo co kwigwa n'urwo rwego basiguye ko ubushikiranganje bw'indero mu gufata iyo ngingo bwaho nyanze ibwirizwa nshingiro umwe mu banditse urwo rwete yabwije ujya Amerika mu gitondo ati nduguritwa mugina ibwirizwa nshingiro ritomura ko mu Burundi abana bose bavuka bangana kandi bakagira uburenganzira bumwe mu gihugu muri urwo burenganzira harimo uburenganzira bwo kwiga nduguritwa mugina dutegura kino kiganiro twari twashatse gutumira umushikiranganje arabivyindero mu Burundi Dr Janvier Ndirahisha kugira ngo atange umuco yongere ishuri ibibazo vya bamwe nabandi atwishura ko akazi kagabuwe atariwe avugira ubushikiranganje gucya turungika kwa Juma Edouard avugira ubwo bushikiranganje Juma tumwakuye nawe yatubwiye ko imanza arimo zitomukundira kuja mu biganiro atwima n'umuhango wari gutuma tukirindiriza twashimye rero kukiremesha uko biri tubaha ijambo mwebwe kugira ngo muvuge ico mugona kuri yo ngingo ni mwebwe batumire buno munsi urubuga ni rwanyu iyo ngingo muyigona kwiki mubona hari ico izokungura umwana w'umwigeme mubona hari ico izomuhomvya reka tubahakanya hama mutubwire ico muyibazako
bambwiye ko usangirana Ma qui cucco una sciacca con un viriza con una hondina in beria venti in ama sciacca viri un mindo che un giorno ti ma ho qui sari con i mesi perché un monare in dita cunga mi uavo una muco cerci ma vai direi sane cucco qui si nauri perfetto Jewe nawe turabantu Bibi soye joye Et surtout quand vous êtes avec moi Ah kukundu kondi na kukundu kuri Comme est-ce qu'on est chané Kukundu kunda chané
Nukurewezu gya Amerika umwa mbele tukwa kiri ashaka kugira itavuga kuri ino ngingo y'ubushikiranganje bw'indero mu gihugu cy'u Burundi buza umwana w'umwigeme yatwaye inda akiri ku ntebe y'ishuri kubandanya mu mashuri asanzwe ataraye imyuga wa mbere twakiriye ni Pedro ikaze kuri gya Amerika
yego murakoze nawe ndabahaye mwiriwe
aho uherereye ni
ndi Burundi.
Urashaka kugira icyo uvuze kuri iyo ngingo y'ubushikira nganje bw'indere mu gihugu cyo Burundi?
Eto iyo ngingo cyewe nabibonye. Ntabwo nayakiriye neza, mbona ko yaba yaje guteza imbere umwana ariko ntebe y'ishuri. Eko nibyo, umwana nk'umwigeme arashaka gutwara inda ariko ishuri. Eto gutwara inda ariko ntebe y'ishuri twavuga ko ari amakosa maremare yatuma ucika igihano nka kiriya, ubundi aho gucayerekanwa burundu. Icyo navuga kijye ngingo ntabwo nshyigikiye, ahubwo ubushikiranganji iyo uraba ukuntu umwigeme amaze kuba yibarutse umwana bakamuha ikiringo cyo kurera umwana, ariko mu nyuma umwana ageze aho amucutsa akagaruka akabandanya amashuri ye. Ubundi hoho tukuvuga ko aba bose barikigishije cyangwa bize kera ko nta muntu yabyara ari ku ishuri. Noneho ingingo ntiyabije kuba kugaruka kabisa, kuko hari ababyara bitabavuye ko byavuye ku mvuzi n'izindi, hanyuma umunyu bakihanura akaza akabandanya amashuri ye kandi akazayarangiza agateza imbere n'igihugu. Nagenda kubwira ko hajya rero bujya bajya abanyeshuri usanga batarenda ku ishuri. Muri bo hariyo abantu bafite ubwenge kabisa bwoteza imbere igihugu. Ndavuga ati iyo ngingo rero icyibashikira bagaca birukana burundu, numva atari ibintu byiza. Ahubwo mbere mboneho n'akajya ko guca nsaba nk'inamashirangazi cyangwa se nk'ubundi ngo bihe umukuru w'igihugu ko iyo banza bakaraga iyo ngingo bakayiga bakayareja. Kuko iyo ubyaye umwana hama ukagenda ukamurera hama ugarutse ku ishuri, kuko bishoboye numva nta ngorane n'imwe biba bihari.
None urakoze cyane. None Gapedro, nimba atari banga wewe uherereye mu ntara canke mu Gisagara?
Jewe ntezeye mu Gisagara.
Izo mbanyi zisama zitifuje mu bana babigeme, urabona ko ari ikintu kiriho, ni ziragwiriye canke byishikira bamwe bamwe, si ibintu bikabije?
Mbo sinavuga ko ari ibintu bikabije cyane, kuko abanyeshuri bahishishuri hariho n'abazitwara nko bazifuza, kuko babona bageze mu ibyo bihe badukeneye. Hariho n'abandi bigwa kugasanga nabo bateye inda ku ngufu bajya nabo ubutungane bwabakurikira. Gusa ndibaza umushikiranganji yavuze iyo kaya abantu baba bazitewe ku ngufu cyangwa bahenze n'abandi, hariho nk'abantu bashobora kuba bashaka kubaka kandi bafite intebe y'ishuri, avuga ati yewe bo ubu ndaze aho ngeze ubu ati ubyara umwana nkamushyira muhira hama nkazobandanya ifite nk'ahantu za nk'ariko harangiza nk'amashuri nk'abi biga mu makarase terminale birashyica akaba yateguye kubaka bitabimukiriye ngo asisangaranje nk'umwaka wa nyuma yari yiteguye guca yubaka akaba yateye umwana rero. Ubu rero baciye bamwirukana burundu, njye ndumva ari ikintu kibi rwose, ahubwo yaca abanza akarindira akamurira hama akazoza akarangiza ayo mashuri yiwe.
Urakoze cyane rwose Pedro, ngira ngo ibyiyumviro byawe banyene gufata ingingo birabashikira, n'ubwo tutaronse amahirwe yo kubaronka kugira ngo dusangire ikiyago, nibo twari twiyumviriye ahanini yuko kino kiyago cari gikwiriye ko bakibamo. Urakoze cyane Pedro.
Nkanamwe murakoze cyane biraho kiradiye muzaze mudutera akamo.
Urakoze cyane, tuzohora tubikora nk'uko twama. Ijo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murashigikiye ko umwana w'umwigeme yibungenga agatwara inda akiri ku ntebe y'ishuri abandaniriza mu myuga ayandi mashuri akaba arakumiriwemo, nibyo dushaka kumenya mu vyumvira kwiki. Deni ari kundi murongo wa telefone. Deni ikaze.
Murakoze kumva ijambo. Nitwa Deni.
Aho uherereye?
Ndi Nairobi. Nairobi nkaba cyangwa nko gushakashaka intwari ibereye. Mu by'ukuri gutwara inda n'ibintu bisanzwe niko navuga, ariko ikibabaje ni kiba biteye nikibitera ni gituma abana batwara inda icyo ari cyo, ibaza ko ari cyo kintu cyane leta bifatiraho kugira ngo ishake inyishu. Igihugu cy'u Burundi gikenye cyaciye mu ngorane nyinshi zikomeye, abantu bose barabizi. Abafite bafise ubushobozi babesha abana bakabahendeka ibinibi imbombo n'ibiki kugira ngo babatirinda nibaza ko rero umuntu ari umwana abakenewe kuregwa no gushyirwa mu murongo mwiza yakoze ikosa ntabwo ikosa rituma namwica ahubwo tugomba kureba ukuntu umugarura akaba uw'akamaro igihe cyose umwana w'umukobwa adafite protection nta kibuza ko yononekana kandi abana kenshi baba kirumara mu muryango kurusha n'abandi bana kuko babizi bari fragile icyo rero nibaza leta yofata no guhana abo bantu bose bashurashunda abana akaba ingingo ikomeye dutuma babahasha ntibakwire kubananya konona abana babahembeza ibinibi
icya
kabiri
ariko muri abo bazitwara harimo n'abazitwara nkumbure bibaye igisida atari uko bashurashujwe atari uko bahohotewe atari uko bahenzwe ugasanga bagendana n'umuntu gutyo bigashika nabonaho nyine ushigikiye yuko byogenda gute
abo nubwo itwara ikikomeye urabona iyo umuntu agize agisida akavunika gihambaye n'ikindi kundi ariko ntiwacuruza ngo ntasubira kugenda ngo n'ibiki n'ibiki gutwara inda umwana uko atwaye inda yoronka uburyo bwo kwiga nk'abandi akajya mu ishuri bishoboka ariko ntibabi ngo duce twamate umwirukana ngo ntashobora kujya mu ishuri oya uwayimuteye abahari kandi gutwara inda ndabyumva ko mu Kirundi ikintu gikomeye ariko igihugu gikize ego gutwara inda nawe hariho amashanse menshi uba ushobora kubura ariko ntibisobanura yuko umuntu ari agucibwa ashobora guhabwa amahirwe kandi akagira akamaro ndabivuga kuko mfite akarorero muri hariya muntu yatwaye inda nzi umukobwa baramwirukana iwabo ariko yarahawe amahirwe yo kwiga ubwo ni umwana akomeye cyane mu muryango afashe umuryango
mu muryango wanyu
ntabwo ari umuryango wacu n'abantu b'inshuti bariko hafi
uyo yari yitwaye afite imyaka ingahe
yitwaye ari muri segonderi ari mu mwaka umunani w'icyenda
nuko hari
ariko mu rugo iwabo ariko yari umusomyi na musaza w'umusanzu wiwe arabanje kwiga umuryango yagira akamaro cyane umuryango wiwe nibaza yuko ingingo zikwiye gufatwa babanje kwihweza uruhande n'urundi uyu mwana w'umukobwa nawe arafite ibintu ushobora kubesha kuko tugira igihugu gikenye hano muri kenya irabaho cyane ariko bariga bakabandanya bagakora n'amasiyesi namwe barashobora gashyira kuri kuko muri karere turimo kenya iri mu bihugu bya mbere abantu bize b'igitsina gore
ego hama rero ingingo ya mbere waruvuze ati kuganje boca inkoni ngufi n'uvunitse arabandanya atambuka ubwa kabiri naho warugiye kutubwira iki gadeni
nariko mvuga ku bijyanye n'izo ngingo ko buhana cyane abazi batera
turabumva duga ku ijambo ego
abako leta yofata ibihano bikomeye ko umuntu azotera inda umwana w'umukobwa ari mu ishuri ko akwiye guhanwa bikomeye by'akarorero kugira ngo babahashe ego n'abo bana bagiye guhabwa indero ababyeyi bakabereka yuko ikomeye cyane kwiga kuruta ibindi byose kuko ndabiraremera imiryango y'umwana atwaye inda kubera umwana ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko kandi nabivuze nabo bagira inshuti hari uruhande usanga bafite amayinitere bavanamo kubera ko imiryango myinshi bavuka muri kenya nicyo gituma n'ubu muri kenya bakwiye kubakurikira cyane abana bakabaha indero kugira ngo bashobore bamaze guhereza amashuri ishuri kwiga ni ikintu gikomeye cyane ubumenyi kwiga ni ikintu gifite akamaro haba mu muryango we cyangwa muri sosiyete azobamo no ku gihugu n'abo bana b'abakobwa bafite imigambi yo kwiga imyuga bagomba kumenya ko bafitiye akamaro igihugu mu gihe bakwiga amashuri meza ashobora gufasha igihugu mu gihe arangiza amashuri n'ubwo yaba afite umwana mu rugo.
Murakoze cyane rwose Deni ngaho Nairobi ubwire umunsi mwiza hama ubandanye uryoherwa n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika.
Yego murakoze cyane.
Ku murongo wundi wa gatatu turafite Donatien ikaze dusangire ikiyago.
Halo
ikaze ku juge Amerika.
Murakoze cyane
Donatien uherereye he?
No, ndi Bujumbura.
Duga kwijambo cyo yumvira ko ndingo gushikira nganje bw'indero mu gihugu cy'u Burundi vuga ku mwana w'umwigema twa indakiri ku nyebe ishura tutunge gato mu matwi turababara cyane kubera ko i telefone yawe imeze nabi urashaka kugabanya aho uri kuratwumvira uriko tura mu matwi ntibimenye telefone yawe iri kurimbikana nabi reka twongere tuguhamagare Donatien turongera tumuhamagare mukurindira Tracien Shemirimana
Niliwe neza Diane.
Ura kumeye.
Yeko nda kumeye ukeu.
Ahu herere ye hama... Nyele rano yao, vio mviro vyao.
Yemele renga hama ngisagara cha Bujumbura. Hanyuma, icho nashaka kuvuga kuri yongi ingo yubu shikiranganji bw'indero. Yari nanjye ndamwumviza kuri radio mengo numvise avuga yuko ngo abana b'abahungu bazaba bateye inda uwo mwigeme yuko ngo azoshyihagarikwa ikiringo cy'imyaka ibiri ngo hanyuma ngo imyaka ibiri heze ngo acyabona gusubira ku ishuri ko duca turaraba umengo umuhu abana b'abahungu baba bateye iyo inda baraborohereje gusuma abo bigeme kukubera je muri iyi minsi mperuka mu rugendo rw'akazi sanswe si ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu nari nayagiye mu rugendo rw'akazi ruguru y'ingozi uri kuraraba igituma izo nda ziterwa aho narishatse kuvunira kagohe abo bategetsi bafata izo ngingo banze kuraba igituma abo bana babyigeme batwara izo nda kubera igituma uri kuraba izo nda ziba bazitwara ku murindi munini hakuru hakuru biva ku bukene buhanze iki gihugu cyacu cy'u Burundi kubera ndiko mvuga mu rugendo rw'akazi nari nagiyemo nararabye baba bajya abana baba biga ku maniverisite kesi basanga mu mahoteli kandi rero mwayo mahoteli amwe mubasanga mwayasanga ari mwaba mahoteli nyine yabo bategetse nyine bafata izo ngingo uburoro butari buko umuntu yashobora kubutanga ubwo urumva abo bantu babajyana yo nyine bamwe bamwe nabo ba ntuba bafite amafaranga so kuvuga yuko babikora bata bafite utuntu baba babahendereye kimwe dusaba ni iki dusha dusaba izo za ayo mashyirahamwe ya izayini yorupiyeni za banki mondiyali ikadugasaba n'abandi bantu bose bashobore kugira icyo bakoze bagerageze gufasha ugwaruka kugira bazi baruteguriye imigambi mito mito ariko nyine bushobora gukora udukorwa tubateza imbere kubera hakuru inda z'indaro nyinshi zo ngaha mu gihugu cy'u Burundi biva ku bukene numva abantu bagaca babyara ku murindi munini rwose bagaca babura ibyo bakora hariho haha y'ibirirana ry'abantu hanyuma aho nariko mvuga ku bicuruzo cy'abanyeshuri hanyuma ikindi nacyo kuri twe bugwaruka abantu bato batuma tutashije guca ku ntebe y'ishuri niko mvuga nk'abakozi b'umaze bagerageze baduhe inyigisho twarabisabye kesi mugabo baguma bica amatwi ntitubone igituma urumva batodufasha kandi twumva ngo bariko barafasha bagerageze badufashe baduhe inyigisho kuko abantu benshi batwarinda mu kutamenya hanyuma agacabigurirana ry'abantu mu gihugu ntibashobora urumva kuronka ukungene biga ntihashobore kubitera mbere tukaguma mu bukene tukaba mu bukene ntidushobore kumenya ntitwongere ngo dushobore kumire dushobora kwiteza imbere
ku bwawe rero harakenewe n'inyigisho zijanye n'ivyerekeye ivyirondoka rijanye n'amagara meza kugira ngo umuntu amenye uko avyitwaramo
ego kuri twebwe hakuru hakuru mu bantu bato utashoboye guca kwishyura mu bakozi bo mu nzu hama abanyeshuri nawe urumva akagikinira imigambi mito mito hariyo amashyirahamwe y'ugwaruka y'ibiro by'ugwaruka bajya ku mashyirahamwe bakayaha uburyo bukwiye kugira abashobore kuza barasigurira abantu ibijyanye n'intuze ibijyanye n'irondoka ijyanye n'amagara meza baza barasigurira abantu ibijyanye no kumenya umuntu ushobora kwitunganiriza umugambi wo kwiteza imbere bashyikire nyine ba bantu bato bato batize hama urumva ibyo babikoze bazobona yuko ibyo bintu biriko biragabanuka kuko benshi babahindereza ubuntu bw'ubufaranga bakabereza utuntu uko tuyoga ugaca usanga urumva bariko ni zanda z'indaro ziriko ziza muri iki gihugu cyacu ku murindi munini benshi ugasanga ribirana ry'abantu igihugu nacyo kiri mu bukene abantu ntibaronka ibyo bafungura ugaca usanga urumva tuguma hahandi tuguma hahandi urumva ugaca usanga
urakoze nshimira Imana ubwira umunsi mwiza ngaho i Bujumbura mu Burundi
namwe Imana ibahezagire
turakiriwe umugisha ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ingingo y'ubushikiranganji bw'indero mu Burundi uko umwana w'umwigeme atwaye inda akiri ku ntebe y'ishure atabandanya amashure asanze aho gacayerekereza mu myuga murayivuga kwiki murayishigikiye nimba mwishigikiye kuberiki mutayishigikiye kuberiki hakogwiki mu ntango twabwiye ko twari twashimye cyane kubana nabo mu bushikiranganje bw'indero kugira ngo baduhe umuco bongere bishure kutubazo ariko ayo mahigwe ntitwayaronse nta numwe yashoboye kwemera ubutumire yaba umushikiranganje Dr Janvier Ndirahisha canke kuri Juma Edouard havugira ubwo bushikiranganje twari twarungitswe ko no mushikiranganje ngene ariko ntaco urubuga nimbwanyu muraza kutubwira ivyumviro vyanyu ico mwibaza gucyo tubandanye tuyaga hariho na Leonidas kundi murongo Leonidas
Sabge
ikaze kujuga America
murakoze Diane ndi wenyewe
twiriwe twabonye bucangira buraza no kwira
aya burira
uraza kwira ego
ego
uherereye ga Leonida
yewe ndi mukirundo
mukirundo haravugwa make
Nena mahoro.
Imbanyi zitamwa zitifuje kumakiri bato. Ico kibazo kirahavugirwa ko byarigeze ko bivugwa mu za Kirundo na Kayanza kubitigira ivyari hejuru kandi hanini bakanagiriza yuko abigisha bari mu bagirizwa izo mbanyi. Byifashe gutu.
Ubu ngo ntangorane ni sawa buni neza.
Nduga ku ijambo rutubwire ico ugona kuri iyo ngingo y'ubushikiranganje bw'indero mu gihugu c'u Burundi.
Ewe icyo mvuga kuri iyo ngingo mbere y'icyo nyine ariko ravuga ko abigisha kenshi ari bo bagirizwa izo mbanyi iyo ngingo umushikiranganje yafashije we ndayishyigikiye bwa mbere hanyuma ndayishyigikiye ibitabikurikira urumva ko hariho abamye bavuga ko buryo babiterwa n'ubukene abantu barimwo abanyeshure nabo umenye wahendesheje utuntu bagahita bakakwemerera ibyo za gusabye icyo gihe ni ukuvuga yuko notaba nk'umushikiranganje w'indero atakorana n'umushikiranganje w'ubutungane niba utotera ishure uwundi ari mu ishure nawe nyine utotera indi umunyeshure nawe yoba atari umwigisha nawe nyine abihanirwe akujya n'abigisha ibahana
nubwo yoba kwize imyaka kuko urumva ariho nk'imyaka umwigeme atagivuga yuko yafashwe ku nguva kafise ivyemezo nta kibazo ariko ariho nk'imyaka umaze kurenza 18 21 iyo nda ukayitwara waba wayipfuje cyangwa utayipfuje ariko byaciye mu mwumvikano ubutungana aho ntibuza kubikorera ko kuko yasamiyo mbanyi aba afise imyaka ikwiye kandi hari ababa bakiri mu mashuri yisumbuye bari kuri iyo myaka nabo bohanwa none ku bwawe
yewe ku bwanjye bohanwa kuko umuntu wese ari ku ntebe y'ishure irekonsidere comme mineur aba akora umwana muto
ayo majambo nyene mu kirundi ni gute aba agifatwa nk'ukiri muto
abafatwa nk'ukiri muto uko no mu mategeko y'ishure umushikiranganje yateye ko igifumo hejuru ma scolaire yanditsemo ko afatwa nk'ukiri muto
hanyuma gareo nida nk'aba bana babigeme naho bagenda kubaka mugabo barubatse bakavuga ati nivyo twari twarahevye ishuri ubu turashaka gusubira mu ishuri ugasanga ari muri za 21 22 asubiye ku ntebe y'ishure urumva aracari mu ntebe y'ishure mugaba bavuga ati jewe ndashaka gusubira kwiga kandi arubatse n'uyo yo fatigwa ibihano gucyo nyine
mu bisanzwe urabona umuntu agiye kubaka kandi agatwarisha akabyara hariyo abavuye mu bwana agiye mu bakuze kubera ubuhinduye inyifato z'ikorogisitema urahindura uko wahora witwara rero ni na handi mbera n'umwigisha wanashaka ko araba abigisha usanga bakiri abasore abandi ari inkumi batarubaka izabo yari karakubwira nk'igikorwa ukora ku ishure ari igihe kubera imyifato wamaze kugira ubona yuko umenga yaramaze wewe urakuze kumusumba ukamenga n'ibyo yari karakubwira uwo bikora urumva ko byoye bituma hata haba indero nke mu bisanzwe kuko bamaze kubyara atagira ibindi nk'ifoto y'abakuze babigisha babandi batarabyara kandi batarubaka izabo abo ni kumenga arabasumba kandi abamaze kubaka izabo nabo abona yuko umenga barangana
urakoze Leonidas ubandanye wumviriza ijwi ry'Amerika ngaho mu Kirundo mbe mu Kirundo uri kutwumva kuri FM cyangwa utwumva gute
yewe ndabumviriza kuri FM
urakoze ugira umunsi mwiza
yego pese
turafise kandi na Shadrack kundi murongo Shadrack
Ego mtiyabumi.
Ego. Ahuereye hama uche uduga kujambu du sangiri vyumbiru.
Ego ndi mjogo cha Zambia mjogo wakati. Ama yongi ingo mshikira nangi ya fashu. Kwa isi mechani.
Eha.
Mkuisi ma naipata mjogo vizi.
Huku
misore. Kwa hala alabagirie neza kuwa bariko barategura ibyo kubaka bariko barahura n'ibibazo byinshi usanga utwaye umuntu utazi ko yaba yarafite nk'umwana ikindi nacyo kuri leta mubwiye leta yamayigisha yigisha ijoro n'umurango gabanya imbyaro ibiti by'imbyaro ngaha mu gihugu iwacu byagwiriye gata bituma abantu haba injyane mu miryango bigatuma abantu benshi batakaza icyizere ku bantu bagatwana ibyo bintu leta yari ifite kubikorera ko cyane mu gihe umukobwa abyaye akiri ku ishuri hama agasubira akabyara hama agasubira ku ishuri icyo gihe haba igirana ry'abantu atusanga ujya mwana yabyaye ari karatanga kosimasiyo nini mu muryango gatuma umuryango uri hamahera yo munyeshuri ari karabandanya amashuri no kugaburira uwo mwana yarasigiye mu ishuri kandi uwo mwana uwo mwigeme nawe yara muri kajoja nshobora besi uko tubibona ntibatwagwa n'ababateye ijonda usanga wamuteye ijonda yubatse cyangwa ugasanga aramwihakanya avuga yuko nyina cyo kwitorera uwo mwana wiwe yamubyariye
bigatuma
mu ngo bazubakana n'abandi n'ubundi bagiye kubakana hano imiswano iminsi yose bivanye n'uko umwe yabyaye kuko besi basigaye bavuga ati hana hamwe twabonye ekipe itangura urukino imwe ifite igitego kimwe iyindi idafite igitego
hamatu kubwawe nko muri mwitangura ikiganiro navuze yuko hari umurwi hugizwe ahanini n'amashirahamwe aranira agateka k'abana muri rusange abakobwa n'abahungu aranira iterambere ry'umwana w'umwigeme nka AFP n'ay'abapfasoni bize amategeko bandikiye inama nshingamateka bavuga yuko ubushikiranganji bw'indero bwahunyanze ibwirizwa nshingiro kuko iryo bwirizwa nshingiro rivuga ko umwana wese afise uburenganzira bwo kwiga mu Burundi kubgawe nta mategeko ariko ararengegwa karimbi kuri abo bana babigeme bariko barungikwa mu myuga kandi bo bari bifuje kwiga amashuri yandasanzwe
icyo nzicyo ni uko ubushikiranganji bw'indero nabwo nyine busoma ibyo byizwa shingiro na cyane cyane muri ibyo byizwa shingiro rishyashya hari igihe baba bishinga ibyo byizwa shingiro rya kera babirabe neza ko muri ibyo byizwa shingiro
rishyashya ako gace twakaravye imbere yo kuza muri studio ntacigeze gihinduka ko ku byerekeye iby'uburenganzira bw'abana b'abarundi imbere y'amashuri
ariko naho biriko biratitura imico n'akaranga k'igihugu ibyo bintu kuko aho ugenda hose usanga inda abana wavuga ko ari abana muri kajoja bafise gutanga icyizere usanga aribo bahetse ibibondo nabo bakiheje
urakoze cyane gose Shadrake ku ivyo vyiyumviro vyawe Zambia ugira umunsi mwiza Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga no munsi turagaruka ku ngingo y'ubushikiranganji bw'indero mu gihugu cy'u Burundi tomora yuko umwana w'umwigeme aramutse atwaye inda akiri ku ntebe y'ishure ataburenganzira zo agifise bwo kubandaniriza mu mashuri asanzwe ahubwo nyabuna acabandaniriza mu myuga yabishaka canke atabishaka urubuga ni rwanyu ni mwebwe mutubwira ico mwiyumvira kuri iyo ngingo
Ndaje mugisha bwawe mwami Kumusazi wawe ni wabiboneka Dura Niwe gusa unaura Ninyishu Niwe gusa unabara Uriho Uriho
akari nyimbo ni vuga ku murundi kazi Anliston mu gihugu cy'Ubushinwa ahari kwariga ariko no muziki arawubandanya awukora. Turafise Kwizera ku murongo wa telefone kugira ngo tubandanye kino kiyago cuno munsi. Kwizera, aho uherereye hamuduge ku ijambo.
Mu ntara ya Rutana
havugwa make
ikuri twashima avuga amahoro hanyuma ku bijyanye n'ingingo naho mbonemenya nta byinshi nari kubivuga ko kubera mwavuze yuko imbere yo kujya muri studio barimo hagarutse kukaja gake ko mu gihugu cya Kirundo.
Ahanini ntitwabitevye ko cyane mugabo ko ari kubera ko ayo mashami yituye n'amashingamateka yavuze yuko hari amategeko yahunyanzwe na cyane cyane mu ngingo ivuga yuko abana b'abakobwa n'abahungu bose mu Burundi bafite uburenganzira bumwe ku by'amashuri.
Hanyuma rero nanjye naho nabona yuko mu bisanzwe umuntu bomerekeye karayiwe hanyuma akagaragaza kubera bujyanye kuba umukobwa afitiye n'ibyago ngasanga atari yiteze hanyuma akabyara navuga nti byari biteka ko kubona uwo mwana w'umwibaruka asinziriye kumuniga ahubwo bari bakwiye gutaha abaha ikibanza igitegera ngo asubire ku mashuri kugira ngo bigaragare yuko nabo batari intege mu kuba nabo batakigira ngo bakiranize abo bana bari batwaye. Nyuma rero ariko iyo bishyitse bikaba ari itegeko rizi umuntu adasirika nyine kuko intege n'amata nta wundi muyorera ikabivuga mu Kirundi inota mvuga yuko rero ayo mata ntaba badusubira amategeko hanyuma ayo mata nawe niyo ngingo bashinze muri rusange uwo mata nawe yari uwo mwana ubu nigenye ubu uyu agiye kubyarira ntiyaka ari kugira kuyiga uko nibyo no gusaba byasirika nyine nta kundi ariko kubera ko ibyirwa shingiro byari bisanzwe bitomora bari kubakiga mugabo bisanzwe kimenyere mu Burundi yuko amategeko aba kugira ngo gusa aho nyange icyo kivuga ngo ni ukubahiriza yaba yubahiriza bose ni ko ari kuko byari kuritere yuko umwana yarasize uburenganzira bwo kuyiga.
Hama kubwawe ukabona ku mpande zose ho kugwa iki haba muri ayo mashyirahamwe aja yituye ni n'amashingamateka haba abafashe iyo ngingo ku rwego rwa bushikiranganje canke naberwa n'iyo ngingo nyene ikora ko aha ndavuga nk'ababyeyi nkavuga n'abana babigeme bakiri mu ntebe y'ishuri
harati bikumvikana kubera ubu ku ishuri inzego ku ishuri ziratomoye hariho icyo bita inama y'abagiyeyi itekeye komitesi mu bashuri botanguye bakazenguruka rero mu mashuri agize igihugu cy'u Burundi bakaza barabaza abagiyeyi barongoye izo nama nshingashuri bakubwira ngo bahanahana ibyiyumviye kuko njye mugana ndashingiye ntaho ndazi neza yuko ibyo atabyabaye ngo babaze ababyeyi kugira ngo ubu umusezeri wabyeyi ibyo ntabyabaye ko nanjye nawe nsanzwe ndi mwigisha kandi nkaba nsanzwe ndi umwe mu bagize inama nshingashuri muri rusange rero iyo aba boze bakaza barafa ku mashuri bagakoranya abayoboye inama nshingashuri ku rwego rwa komini cyangwa urwego rw'intara bagahanahana ibyinjiro bakaraba mbega mu gihe umwana atera ingorane ngo abashe ku mashuri asubire ibyo urabona twebwe nababwiye cyangwa ndi mwigisha nari ndabona abantu bari bibarutse abakunda bibarutse babonye kwishyura atangorane badutinya none ubu naho kubera icyo saa bidakwiga kandi igihe natwe twiga itwarizanye nabo kandi twabona batangorane badutera ubu izo ngorane zabaye ibyaha nibyo bari kuzana rero tukarabira hamwe nk'abagize inama nshingashuri tugahanahana ibyiyumviro tukaraba n'indi izo ngorane zo bagireho n'izo leta zikorera umunsi imbere y'uko babuza kwiga.
Hamaga kwize ko tugize Imana tukaba tukuronse uvuga ko uri n'umwigisha nk'abo wigisha birashika byarashitse hari abo wigishije bafise izo mbanya
mu bisanzwe jewe nigishije mu mashuri mato nta mwana nigize nigisha yarasimbanya ariko muri rusange ubwo ngo ntabwo bari gutwara ahubwo harimo abari mu myaka yuko bari gutwara indani ariko ibyo byabo ntabwo afite imikino nigishije ariko umugabo navuze yuko nanjye nabo narizanye n'abo bigeme bibarutse nabonye sangorane bigeze badutera ku itemere y'ishuri.
Urakoze cyane Kwizera ngaho mu ntara ya Rutana ubandanye uryoherwa n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika hama ibyumviro byanyu no mu bindi biganiro bitandukanye tuba tubirindiranye igishika mukomeze mukunde ino radio natwe tuzobakundira misi yose. Urakoze cyane. Donatien aragarutse ku murongo wa telefone agatelefone kiwe twizere ko ubu tuza gushobora kumvikana. Donatien ego i Bujumbura icyo cyumviro cyawe urakivuga kwiki
icyo kibyo cyemba na ko byarikwiye ngombwa kwiyongingo isubiramo ikifezo kuko ishize mu ngiro kwenye kubona mengo yasubiza mu nyuma agataya kagisi na gore kuko dufite benshi baminuje bamaze gushika n'izo ngorane kandi benshi bazitwara batabyifuza hari abafatwa ku nguvu hari n'abandi ushobora gusanga bashingiwe ku nguvu n'ababyeyi babo n'ibindi bijyanye bishingiye ku mico y'abarundi basanga umwana ameze nk'ubutotejwe ariko rero mugasa turabona yuko ifise naho nyine iruhande rwiza mu gihe uwo mwana yasiwe n'iyo ngorane abasanzwe yaradubagura mu mashuri bamufashije kugira ngo atajya mu myuga hanyuma azashobore kurondera umwana we muri kadori
uvuze ngo uyu mwana w'umwigeme mbwiye yoba yarasanzwe agira iki ga donasiyo sindakumvise neza
ahita ahayobegwa mu mashuri urumva ko doba yamufashije kugira ngo nawe nyine atajya mu myuga kugira ngo aze ashobore kurondera kazoza k'uwo mwana aba yaribarutse mugabo hariho abana usanga baminuje mu ugasanga aho yaba yarayobewe mu ishuri nta nahamwe yigeze ayoberwa urumva nk'uyo urumva baciye bamubwira ati tujya mu myuga kandi amashuri y'imyuga urabona ntaheza ngo arekure umunyeshuri ngo azobandanye ashyike ku rugero nk'urw'abadogoteri urumva ko umwana nawe nyine baciye yashyikiwe n'izo ngorane akifuje baciye bamubwira ati hagarara ku ishuri kume ngo baba bamurenganije
urakoze bonaventure kuri ibyo
byiyumvira nabo bituye n'amashinga y'amateka twizere yuko bazobihindura bagafasha ingingo ibereye kandi inezera bose hamwe n'ubundi garuka bw'urundi
reka turindire tukazomenya ikizovamwo muri ayo makete bandikiraniye ijwi rya amerika twemeye kuzobikurikiranira hagufi gutyo tukagenda turaraba uko ibintu biza biratera imbere urakoze cane bonaventure donatien
murakoze na mwese
ugire umunsi mwiza Bonaventure narinda muvuze nawe nyine ari ku murongo Bonaventure
Karame
naho uherereye hama uduge ku ijambo
ndi Kigali mu Rwanda kuri icyo kibazo cy'Uburundi rero njyewe ndabona nta kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuko niba bavuze bati umunyeshuri ufite inda yakave mu ishuri avemo kandi nabwo asanga wenda aho bari intebe bicayeho ni ukubera ko bize usanga ahubwo ari ukubangamira iterambere ry'igihugu nubona umuntu yakwibaza uti wenda twagize ikibazo abo bayobozi ntibaza kuboneka muri sitidiyo ariko urebye wasanga rwose n'ugize ikibazo cyo kugira inda ari ku ishuri hari igihe wenda biba bitamuturutseho ariko kubera ko aba yaragiye mu ishuri abikunze akigana umuhate atabaye n'izo mbogamizi ziturutse ku ruhande rwa leta nta kabuza afite umuhate nta cyatuma rwose atagera ku ntego yiyemeje
urakoze cyane nk'uko ubivuze nta mahirwe twaronse yo kuronka yaba umushikiranganji w'indero Dr Janvier Ndirahisha twabimusabye ariko atubwira ko uvugira ubushikiranganji Juma Edouard ariwe twokwakura nawe yatubwiye ko ari mu manza tutamukundira kuza mu biganiro tumusaba ko yoduha umuhango muri kazoza nawo nyine ntiyawuduha ariko tuzokomeza nkumbure ko umunsi uri izina bazokwemera kuvuga urakoze cyane rwose Bonaventure ugira umunsi mwiza ngaho Kigali
yego murakoze namwe
ijwi rya amerika washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga
kumushinge urukundo ruhebuje nibera mutishimo yawe namana kanyamuneza ubundu
Maisanga ino mwusiri kira garuka kungingo ushikira nganje uraba uvyindero n'inyigisho mu gihugu cy'u Burundi iherutse gufatwa yuko umwana w'umwigeme atwaye inda kiri mu ishure ataburenganzira afite bwo kubandaniza amashure asanzwe ahubwo nyabuna ataja mu myuga yayishobora atayishobora canke yabishaka atabishaka turafise kundi murongo wa telefone Bizimana Bizimana ikaze kuje kuri Amerika
murakoze cyane
ego uherere hamuduge ku ijambo
Je mererere mu Kirundo mu muri komune Kirundo muri Kirundo santire nyene. Na ndi cyo mvuga kuri iyo nyingo y'umushikiranganje yafashe muri no minsi. Irabana n'abakobwa bigime bashobora gutwara inda bakiri mu mashuri. Kubwi wanje sindi kumwe nawe kuri iyo nyingo. Kuko je ndumwigisha ndiko ndara abanyeshuri batwara izo nda usanga ari abanyeshuri bakiri mu myaka mito cyane mu myaka y'umunani y'icyenda ndiko ndara yomenga ubafatiye ngo batabandanye amashuri ngo bafatiye ibihano kuko kuba akenshi usanga babiguye ngo batabizi nk'uko yabivuze nyine yavuze ko ari victime mu gifaransa niko yabivuze usanga babiguye ngo batabizi ikindi nacyo yaje no mu kibano abatwara izo nda si bake kandi usanga ari abantu bakiri batafite imyaka mito cyane aho ni mu kibano cya minsi yose ikindi nacyo mu mategeko iyo uri kuraraba kuko umwana afite droit d'éducation womenga yaba abarenganije jeje rero kubibanye nabona yuko iyo ngingo barabara ukundi bawigira cyangwa bakiri ukundi bawuhagarika izi ndonda zitwaga zitipfujwe ejo bagafata izindi ngingo ko bavuga ko basohoka kujya kuko hariho n'abagiye barazitwara bakiri bato ariko baheje amashuri kandi b'ingirakamaro mu gihugu shikiriza kuri iyo ngingo
ego Bizima uravuze ko uri umwigisha kandi aho mu Kirundo ubona yuko nabo bana babigeme bazitwara usanga bari mu munani mu w'icenda bataranagira no kwegereza imbere cyane rwose hari icyo wewe ubona ku mwana w'umwigeme atwaye iyo mbanyi yabishaka akagaruka kwiga ku ishuri hari icyo abuze abandi bana hari icyo wewe bimutangiramo
jewe kubera nigisha no mu yandi mashuri aba yisumbuye hari aho usanga twigisha nko bigeze ko batwaye izo nda mu ishuri gihe mbona taco baba bitwaye imbere hariho naho usanga bafata ibanza bya mbere kenshi bazafite target yo kwiga nyine bafite intumbero yo kwiga cyane kubera aho barabonye ikintu cyatumye batabandanya amashuri bazafite isomo bakabandanya biga neza mbese rero bakaba n'abambere nicyo gituma kuri jewe navuga ati ingingo bapfa baraba iyindi nyigisho tangwa haba ku babyeyi cyangwa kuba kuri abwo rwaruka nyine bakabashyira mu mashyirahamwe hanyuma bakaraba ukuntu bagabanya izo nda kuko benshi bazitwara mu kutamenya kenshi
tuvugana n'umupfasoni yitwa Pamela Mubeza yashinze ishyirahamwe ry'abigeme bigeze kuba baritwaye imbanyi bakiri batonya ubu ari mu gihugu cya Canada yatubwiye yuko ari n'ingingo ishobora no kuzoza isubiza cyane inyuma uko gushaka kumwigeme kuko akenshi yamaze no kwitwara atarafise n'iryo shaka ryo gusubira ku ishuri we akabona ati haguhana bari nyabuna kubatera intege abo biramutse bashika mu kibano bakazitwara bahura bahurumbira kugaruka ku ishuri canke byacumbagira ni bamwe umwe babiri babiri
jewe aho ngerageza kuraba mperereye basubira yo kenshi yo kubera kenshi usanga bazateye izo nda usanga ari abantu bamwe bakuze ugasanga ntibashaka no kubagira abapfasoni babo benshi barasubira benshi baca basubira ku mashuri kandi baba bakiri bato cyane rwose barasubirayo
hama kukora muri ico gisata c'indero nk'umwigisha uhanura iki impande zose ababyeyi abana hama nabo mu bushikiranganje bw'indero
mbereye kugwaruka kugerageza kwifata kuko benshi usanga bahembwamo utuntu duto cyane ugasanga n'abantu bakuze bahembesha utuntu duto bakabigwamwo uko bakaza kubyisangamo uko bataraca ubwenge cyane ugasanga babafatikanije n'imyaka barimo ko barakiri mu myaka ya adolescence mito cyane rwose awane kugwaruka nayo ko kubazeyi nawo impamoye niko babegera cyane bakegera abana cyane ko abana beshi bakakubera atabazeyi babegera ngo abishuke neza bafashe kurenganikira ngo abarimo niko beshi bikunda gushika hanyuma ngarutse ku bushikanganje nabo bw'indero ubushikanganje bw'indero goraba iyindi ntumbero bwofata cyangwa iyindi mugambi bwofata bukaraba imbaguza amatrade kugira ngo abantu bashobore kuzaronka inyigisho bataba baronkiye muhira biyofasha cyane kuko iyo begereye mukaganira urabona neza yuko ibintu babiguye nk'abatari babizi
hama mbega mu mashuri hari n'inyigisho zitangwamwo muri ayo mashuri yisumbuye hari inyigisho zitangwamwo zerekeye izirondokaijanye n'amagara y'abantu ingene umwana w'umwigeme ashobora kwikingira imbanyi mu gihe atarayumva ko ataragera kwisama
inyigisho navuga ko zirimo ariko urazi ukuntu zitangwa ntirazishyira ko intege niniya cyane rwose ku buryo aba bashobora kubereka imitego cyangwa inkingi bashobora guhura nayo bategwa n'abana bariya ku buryo batwara izo nzu batari baziteze nicyo kintu cyerekana neza ko nubwo babivuga usanga ariko aravuga iyi bakajya ukuntu umubiri wubatse n'ukuntu umuntu asama n'ibindi izo nyigisho usangamo muga ntibigira babereka aho bashobora guhura n'abana bariya bahendeje tunaturiye mbona yuko hari hakwiye umugambi wo kugira ngo babigishe mbere bazarabereka n'imitego imwe baciye mu dukino cyangwa mu tundi tuntu imitego imwe abakobwa bashobora kugwamo igatuma batwara inda hatari byagiye
hama ku rwego rw'intara mu bushikiranganji bw'indero ndazi ko nko muri kahise ishyirahamwe rikora muri ico gisata co kugerageza guhimiriza abanyagihugu ko kwikingira n'irondokajanye n'amagara y'abantu PSI bari baragerageje yuko hariho n'ibice bimwe bimwe bija birashigwamwo ngirizo gucyo nkaba bishoboye bakadukoresha kugira ngo izo mbanyi zisama zitepujwe zorohe iyo migambi irabandanya mu bice bitandukanye abo bana babigeme canke bo basore bobo ni kintu babijukira ni kintu babona byoroshe
ndiko ndaraba kubera ndibuka izo zari biriho kandi amasitopu zari ariho ku mashuri atandukanye ubwo ndiko ndarabona adakora nk'uko yarakora mu minsi yahera sinzi ko aho byose arahagaye sinda habona neza simbona yuko bikimeze nk'uko byari bimeze mu minsi yahera kugira umunyeshuri kuko arahita icyo gihe kitari gito nkeje kwiga muri segonderi ubwo ndiko ndaraba kuva ntanguye akazi suye ku kazi yahera imyaka itanu sinda habona abantu baje muri iyo kontekiti yo kwigisha abanyeshuri ibijyanye no kwikingira cyane no kuva gukoresha ibikingizo bitandukanye
urakoze cyane rwose Bizimana mu Kirundo kuri kano kanya uduhaye no kutubaze utwishuye nk'umwe mu bakurikiranira hagufi abo bana twibutse ko watubwiye kuri umwigisha urakoze cyane rwose Bizimana mu Kirundo
umwanya murakoze cyane
yego hariho kandi na Theogene ari ku murongo w'indi wa telefone Theogene ikaze
murakoze
yego aho uherereye ha muco duga ku ijambo
ndi Kigali yewe na magnesi ndeba hari aho nasomye bavuga ko i Burundi ngo abana b'abakobwa batwaye inda ngo bahita batakaza amashuri
barafise uburenganzira bwo kubandaniriza amashuri y'imyuga ariko amashuri yandi asanzwe byo ntibishoboka
numva nabyo atari byo kuko ni umwana afise mbe none atwaye iyo nda yari afite ubushobozi bwo gukomeza muri aya mashuri asanzwe tuzi urumva atari amahirwe baba bamubujije nge numva rero bakagombye kumuha amahirwe kuko niba iyo nda yayitwaye abafite n'uwayimuteye sinzi impamvu bakurikirana umwana w'umukobwa kubera ko ariwe nyiri gutwara inda uwayimuteye bakamureka numva ku bwanjye bakagombye kumuha amahirwe niba agize amahirwe yo gutwara yagize ingorane agatwara iyo nda itifuzwaga bamureka akazi bakayibyara yamara kuyibyara agakomeza amashuri ye kuko na hano mu Rwanda bibaho umwana agatwara inda ari ku ishuri yayibyaye umwana agira igihe cyo gukura byamara gukura nyina agakomeza amashuri aho yari agezeze nyine agakomeza akarangi
kandi abandaniriza muri umwaka nyine yarageze
niyo ngiyo mu Burundi bakagombye kumuha amahirwe agakomeza amashuri akayarangiza kuko ibibazo biravuka baragatwara iyo nda itifuzwaga ariko ayitwaye ntabwo batamujugunya gutyo ngo babwire ngo ubwatwaye inda ngo biraheze oya numva atari ariko byakagombye kugenda nge
hama nk'ingaruka uyo baza bishobora kugira haba kuri uwo mwana w'umwigeme yatswe ubwo burenganzira bwo kubandanya yiga ibyo yari yarahisemo canke kuri uwo mwana nyene azokwibaruka n'inkiza he wibazaga toje
ingaruka zigaragara zahante nuko bamubujije amahirwe kuko niba yarafite avenire ifite yo izamwerekeza bakamukupa urumva amahirwe yarafite yo kugira icyo azaba mu minsi iri imbere ubwo abaheze nyine biba birangiye kandi niba yari nta n'uwamenya kuko bashobora kuzavamo umuntu ukomeye mu gihe kiri imbere urumva rero iyo bamubujije ayo mahirwe bamubujije amahirwe ku giti cye ariko noneho no ku gihugu kuko igihugu kiba cyakagombye kujya abaspecialiste runaka mu bintu runaka urumva baba bahombye igihumbi na nyiri ubwite igihugu utwariyo dada bahombye nyine urumva ingaruka ni nyinshi ngira ngo kiriya cyemezo urumva yafashe ni bakagombye bakagisubiraho bakareba ukundi kuntu bagifata mu bundi buryo buboneye butagize uwo bubangamiye ari uwo mwana w'umukobwa utwaye iyo da ari no ku gihugu muri rusange
reka turindire iyo bija kuko hari nk'uko na myenda bica ku masonga hariho umurwi ugizwe n'amashyirahamwe akora mu bisata bitandukanye harimo abakenyezi biza amategeko harimo abaharanira agateka k'umwana w'umwigeme n'iterambere ryiwe canke abakorera mu gisata c'abana baba b'abakobwa n'abahungu bituye inama nshinga amateka ejo bahitsaba yuko ico kibazo cobarizwa mu minwe yabo turarindire rero ibizova muri iryo kete babandikiye n'ikizokurikira tuzobatangariza ku ijwi ry'Amerika urakoze cyane Théogène Kigali
yego namwe murakoze cyane
ugire weekend nziza
merci
Turafite na Isaac ku murongo wundi wa telefone Isaac ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murakoze
uherega Isaac
ndivugiyumbura mu munyeshuri muri kaminuza y'i Burundi
weekend uko iragenda neza ngaho Bujumbura
ni kuri mpidoga kire kigeza mu nyuma gusa
Joga ku ijambo rero Isaac ku byumviro ku ntererano kw'ibi by'abakobwa bazotwara inda ku ntebe y'ishuri bakarungikwa mu myuka
nk'uko abandi bose bagiye babivuga tugerageje kuraba akarege hereyemo Burundi cyangwa ibindi bihugu iyo umwana w'umukobwa atwaye inda biboneka ko ntaba yabigize wenyine abafite uwayimuteye ni kuvuga rero yafashwe ingingo y'uko umwana w'umukobwa atabuze uburenganzira bwo kwiga tuca dusanga ko umuhungu yaba yabandanije yiga muri icyo gihe biboneka ko umwigeme baba bamwiciye kazoza kiwe abahaye imbogamizi ntibaba bamuhengamiye ku bwanjye navuga ati nindi ngingo zifashwe ntizifatwe kuri bose ariko kandi bihege imeza n'akazoza k'umwana w'umukobwa we yatwaye inda igikuru kikwirwa gufata ingingo yabuze kwiga ahubwo ni kuraba nyabona icyokorwa kugira ngo zaruka rutwara inda n'ibana bine zitwara ikindi nimba yayitwaye n'abamurindire yibaruke bamuha andi mahirwe yo kubandaza ubuzima kuko iyo umuntu ari wumva higanwa akirukana akagwa burya kugwa si bibi ariko icyo nyine kugwa umujyana yakwiye kumureka akamurindira maze igihe cyashika umwana amaze gukura akabandanya akiga kugira ngo akazoza akiruka azogendomereza
hama wowe ukabona ko uruhara bwamwe n'abandi ngo bugwahe
kubwanjye ngiye kuraba icyo navuga n'ibyiza ngo ntabwo ashobora kugera nasaba nk'amashyira amajwi imeza y'ibintu hari umusefu cyangwa inama cyangwa abasirikare bakinyuzi kubera ko ibintu bikabishyira kugenda hasi kubera ko turabye nk'umuntu urebye bavuga ngo ibyo 30 by'abigeme mu gihe bariko barabuzwa ko batiga kandi tubona ko niyo tora abantu batwara inda ari benshi hazagira n'igihe bataboneka abigeme mu rwego rwo gusobanukira abandi kubwanjye mbona y'ikinyamateka iyo ngingo ntizishoboka yambaye maze bagahabwa uburenganzira n'abandi bana b'ikiri gihugu badashobora gushyika kuri nabi biyemeje gushyikako
ego gusa gatono kubwira Isaac wari wavuze ugitangura sinari nashonye guciramo mugabo reka ndabikubwire ko wavuze ngo yuko wifuza kwiyongingo iramutse iba n'abahungu byotegereza kugenda gutyo ko baba bakibandanya iyo ngingo irega umwana w'umwigeme yaramuka yitwajwe n'uri ku intebe y'ishure nkawe nawe nyene uyo muhungu iyo ngingo iramukorako
Ego,
Ego, Patrick uratwumva?
Eh ndabumva.
Yego aho uherereye hama uduge ku ijambo.
Eh merere Kigali.
Mhm, duga ku ijambo.
Eh cyo navuga?
Mhm.
Ze abigeme benshi cyane ubundi ntabwo yamaze gutwita abayumva ko yamaze kwitakarira icyizere.
Mhm.
Numva ko kuba umwigeme yaba yaramaze atwita akagenda akabyara amara kubyara akuba yagaruka mu ishuri yaba hawe icyizere cy'ejo hazaza kuko yabasha gukomeza amashuri yiwe yamakomeye amashuri yiwe ejo akazagira icyo yigezaho akazatugeza no ku mwana we abenshi cyane babyara abana badashuba batari kumwe batari kumwe n'abana n'abagabo babateye amabati babateye inda numva ko bahawe uburenganzira bwo bakwiga kandi n'ubundi baramaze kubyara byababera umugisha nanga bikabira umugisha no kuba bakomokaho
wowe ukabona ko byogenda gutega Patrick
ye bona ko kabisa kuba babare kumwige makajya akajya mu ishuri kubera ko yamaze kubyara umwana yamaze kugera mu myaka itatu ine aho ngaho numva ko bamureka akajya ku ishuri yakwiga akamenya akaba akamenya akagira ubumenyi n'ubushobozi bungana n'ubwo n'ubundi n'uwarusa n'utarabyaye kugira ntabwo byari ikibazo
urakoze rwose ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda I Kigali ibyumviro byawe tubaza yuko abo vyega bibashikira
nukuri kose murakoze cyane
urakoze cyane urakoze cyane ubandanye dukunda natwe tuzubandanya turyosha ibiganiro byacu urakoze cyane Patrick urakoze
ndabandanye ndabakunda mujye mutuze
urakoze cyane rwose Nuko rero nshuti bakunze ibijwi rya Amerika muri akanya turahava dusozera kino kiganiro muri isanga cuno munsi mu mvaca rigishimikiye ahanini ku ngingo y'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi ibuze umwigeme yatwaye inda akiri mu ishure kubandanya amashuri asanzwe atari ay'imyuga iyo ngingo ikomeje kuvuga ko ibitari bike nk'uko mwabyumvise muri kino kiganiro bamwe barasaba yuko ari ingingo yosubirwamwo kuko ngo umwana w'umwigeme iri kwiramusubiza inyuma bazosanga amateka y'uwo ari kwarasubira inyuma ahubwo bari bakwiye ngo kumutera intege akabandanya yiga hari n'abagiye baratanga uturorero bati harabazitwaye bakiri ku ntebe y'ishure basubiyeyo bakora ibitari bike mu kuba ba mbere ubunye bakaba bari no mu buzima bwifashe gusumba mushikiranganzi bw'indero mu gihugu cy'u Burundi twashimye ko tubana ntivyashobotse muri kino kiganiro twizera yuko umunsi urizi n'abazoduha ayo mahigwe tukabigarukako abatwakuye twashoboye kubana namwe ku vyumviro vyanyu mushobora gusubira kumva ku wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu kome mwakoze mwari menshi mwatwandikiye tutashoboye guhamagara ariko n'ikibago tuzonoganza tuzonababwira n'ivyavuye mu rwete amashirahamwe atanu arimwo aharanira agateka k'abana muri rusangi aharanira iterambere ry'umwana w'umwigeme n'abapfasoni bize amategeko mu Burundi bandikiye ejo n'amashinga amateka y'u Burundi bahisaba gufata mu minwe ico kibazo vyavuyemo tuzobabwira uko bizokurikirana mwakoze yari Jane nahaze kuri micro mwinga bw'ivyuma Innocent Kimenye na ingenieur badufashije twemituti weekend nziza